nta n'ukubwira ati basi ndayifise irazimba baguma batugira ko atayiha.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganijwe ijya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu ma alimentation niho kenshi twahora tuyikura, no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Aho ibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironkoka nk'ababo, hari igihe usanga bimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine, urabona nk'icyayi c'amata byose n'ibintu bidusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera atasukari. Yaba basi twayirongekana tuzimba hoho vyotuma
turabaye canke intango zo kwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Ico bikoze Sosumo ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari, agatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura.
Nukufuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu, kuko amwe bose twabwira ngo nimuze mutorere isukari umusumwe. Nukufuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo, twa twamwiyumviriye imbere y'igihe kwishura mu gishingo ciwe ashobora kuvuga ko atasukari afite uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri program. Rero twende bazaga ipanze neza isukari iriho, hariho abantu bakoresha isukari cyane. Ntudufate nka boulangerie ni restaurant ni indya direct, urumva ngo birashika gasangaraje, urumva mwe nabo cyangwa izinite do production ko dufata nk'aba banakira abafuwito abo n'abantu ibyiwe ubirindirije ngo mwiyingariza niho mwebwe muri ku rutonde, usanga kumbura he na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe n'abo bantu aje turabisabira uburenganzira abatuyoboye hejuru bakaturekurira, kandi nta ngorane bagira.
N'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kirakenye ku mastasiyo amwamwe nta kihari, ahandi naho bakaduza igiciro canke bakanka kugitanga nk'uko byemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Twe nk'ubuhuruma nko kuva mu gatondo turi ngaha, urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba, naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashobora kubyumva.
Mvuye ingozi naje guhera saa tatu, ingozi ntakiriyo, unazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima urahagarara ubuzima tubuzenga.
Iki kibazo kimaze nk'indwi nka zitatu, ariko ni cyari bwabura cyane cyabura kufite cyasimimu. Ubu niho twatanguye kukibura cyane
cyane, kigapfuma kizima mugo kikaboneka ko umuntu wiwe wayicaye nk'uri ngozi y'igi Bujumbura azoza gute. Nyamba yatanga ibihumbi dukubye ingozi z'i Bujumbura zoshatanga 15, urumva wewe utarashikiye.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaji n'amahinguriro, igituma isuka igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vya nkenegwa nk'isima bikenye. Bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'Uburundi mu mpisho. Aha umushikiranganje ubudandaji n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko icyo kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki, kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanirwa.
Nawe akana ko atizoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi, ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari vyinshi gushikaho vyoba arivyo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabukambibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa.
Kugira ngo nyako wa mushikiranganje tubasabe ntubyicarire ahubwo mubihagurukire, kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire.
Yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turabyemeye, kandi ngira nuko nyine kansovye n'ukuri biraturaje ishinga ku munsi kuma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika ababuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka Spes Caritas Njebarikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira. Mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mubanga yiwe mu biro by'inama nkenguza amateka. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.